ururimi ndundi culture amakuru mu kirundi
ndabahaye mwiriwe mwebwe mese mwandanye gutega amatwi igano vya radio indundi culture hakaze mu makuru twabateguriye yo kuri no wa mbere myandagara mwaka 2025 ni gihe cisa 12 n'iminota 15 aya makuru tuyahere kuri zingingo nkuru nkuru Kuri wa gatanu inama nshingamateka na nkingu z'amateka zuguruye ibikorwa by'isasa rya myandagaro hisunzwe ingingo zibwirizwa shingiro integuro z'amabwirizwa zizokwigwa zikaba zigera kuri 9 Igice cibarabara rica hitwa Murambi yahahoze komine Mutambo intara ya Bujumbura kirabangamiwe n'igihomoka kizana na ahahoze himbwa ubutare abaho basaba kwico kibomoka co zibigwa Runanirwa barimwe n'aborozi rurashima umugambi wo gutegekaniriza ibikorwa byabo aho rumenyesha rikoko ibikorwa byabo bihanzwe n'ingorane zitari nke harimwo ukubura ibibanza byagutse byo kurimamwo ikena ry'imbuto zirobanuye hamwe n'ifumbire Naye mugambi w'igihugu jejwe kugwanya indwara ya malaria umenyesha ko hategekanya kuzotanga imisegetera misegeza ritegekanijwe mu kwezi kw'icumi murabimenyereye iminsi yose ya gatanu twamatubashikiriza inkuru ijanye n'imico kama uyu munsi tuzakubabwira ku bijanye n'ubuvuzi kama bw'u Burundi Ano makuru muri ko mashikirizwa na Jota Miratuzi fadenye mwabwe ivyuma na Mathieu Habona Yesu
Radio Indundi Culture
Kuri uyu wa gatanu inama nshingamateka yuguruye ibikorwa by'isasa ry'ukwezi kwa myandagaro hisunzwe ingingo y'ijana 179 ibwirizwa shingiro Daniel Gerard Ndabirabe ayirongoye yamenyesheje ko muri risasa hazokwigwa integuro z'amabwirizwa 9 izijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'igihugu cha Serbia nko gukura visa ku bafise impapuro z'inzira z'icubahiro n'iz'akazi iyigenga umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNDH iyigenga ingurane yo kubaka ibarabara ry'igihugu rigira 16 igice kigira kabiri izigenga gufashanya hagati y'u Burundi na Angola Monaco n'igihugu cha Vietnam Izo ngingo nyene akaba ari nazo zitegekanijwe kuzokwigwa n'inama nkengu z'amateka nkuko vyashikirijwe na Emmanuel Sinzohagera yarasanzwe arongoye inama nkengu z'amateka igihe yariko yugurura isasa ry'ukwezi kwa myandagaro hisunzwe ingingo y'ijana na 190 y'ibwirizwa shingiro izo nteguro z'amabwirizwa zikazokwigwa n'abakengu z'amateka bashasha bazotangura imirimo yabo ku munsi wa mbere Umugambi rero FPI ubona ko bishoboka ko izo nzego uko ari zibiri zishobora gutuma ibijanye no kubaho neza kw'abarundi bitera imbere muri kino gihe nubwo zirimwo abakomoka mu mugambi umwe wo n'umwihwezo wa Francis Rohero muhinga mu bijanye n'ubutunzi akaba arongoye n'uwo mugambwe FPI kubwiwe habona ko igikenewe hari uko abari muri leta bava mu mugambwe uri ku butegetsi bwo kubahiriza amategeko hamwe n'ubutungane tumukurikire
izo n'amashinga amateka rero kuri jewe kubaho n'ibisanzwe kuko twarigeze kuba muri iki gihugu n'ahantu umuntu agira kudeta umuntu yaraduka 66 akagira kudeta igihugu akagitwara umuntu akaduka 76 akagira kudeta igihugu akagitwara mu 93 umuntu akaduka akabikora kandi washaka ugasanga umuntu yagize kudeta atwaye igihugu neza rero nanje ngira nti nibiberere amahera ya leta acakoreshwa neza ubwo busuma bama bavuga umukuru w'igihugu ya Marika aravuga ngo busuma ngo abivye bacibaje imbere y'ubutungane aba bantu bose twumva badandaza bitabereye bari mu butegetsi bacibabireka aba badepute bose bagiyemo bamenye bati twagiye kuba mushinga mateka ntitwaje kudandaza babireke baje mu vyamategeko ibi bintu byose biriko biraba byakamwana mama n'ibindi byose bagire bakireka tubireke babikosore ntibabitunganye nayo ubundi ku bihugu bitunganijwe mu isi ari ibihugu hataba n'amatora mugabitwawe neza hariho n'ibihugu hama haba amatora mugabama mu ndyana iyo ugereranije rero ikibazo nyamukuru s'amatora ikibazo nyamukuru tworonka abategetsi b'umutima bintungane barajwe ishinga no kumva ko wundi ari umuntu batomubabaza ejo ntiba ziba baragira ububi gito biha byinshi abandi batabibahako twumve yuko ejo ubwo butare bw'igihugu buringanijwe neza amahera yinjira mu kigega twumve yuko ibitaro uno munsi bifise imiti twumve ko amashuri ama programme ari karakogwa neza twumve yuko ibisata byose by'amakamirizo bikorera twumve yuko ubuzi bwiyongereye
igice cibarabara rica hitwa Murambi ahahoze komine Mutambu intara ya Bujumbura kirabangamiwe n'ikibomoka kizana na ahahoze himbwa ubutare abaho bavuga ko ico kibomoka kimaze guhitana ibitari bike nk'abantu amazu n'imirima bagatinya ko nubo gishobora guhitana ibindi kuko kibandanya kwaguka haha bagasaba kwaho hantu hosanugwa abajejwe intwaro muri ico gice bavuga ko ico kibazo bagishikirije inzego zibakurira Odilo Nkejimana
Nugomo kaezi imyaka itatu gutanguye kwibonekeza kuri iryo barabara rihuza yahoze ari amakomine ane Kabezi Mutambu na Mukike mu ntara ya Bujumbura hamwe na Muhota y'intara yahoze ari Rumonge neza na neza ku mutumba Murambi mu ikomine yahora yitwa Mutambu bamwe banyagihugu bo kuri uwo mutumba basigura ko ivyo byavuye ku mvo bizana na hahoze himbwa ubutare muri ico gice
ni kibazo cy'ibarabara bisanzwe riva ngaha mu Gatemba riduga rica muri komine Mutambu rikaduga rahuza Rutongo na Mukike haradushe imanga ivuye ahantu bimbye ubutare imanuka imaze kwaduka twararindiye ico bofasha barage baratabaza barakivuga ni muna amazi umutekano twarindiye ikintu nakimwe bokora ariko carabuze
akusha nti hari uruhomoka urumanga runini cyane watumwe nuko bimbye ubutare ahejuru yibarabara rero imvovu izana na hejuru hari aho bimbye ubutare yarimburuye ibarabara ryacitse cyose ryahetse
abo banyagihugu banavuga ko ico gihomoka kimaze guhitana ya ubuzima bw'abantu inyubake kandetse n'imirima
iri barabara ryamatse kwiha inkumbi kandi ramatse gutwara imirima myinshi yamatse menshi mugabo twega tukitse ngo tuturi ingorane tukabura aho tuturi ingorane
hamwe atacokogwa banafise ubwo bako nibindi bintu kizobihitana baka navuga ko batabona iyo bazohungira
hamwe imvura iguye natwe twegere ngaho tudandariza ngaho impande y'ururumanga dufise n'imihana n'uguca twomoka tupfuye kuko turabona yuko kiduhanamye n'imihana yegereye yamaze gushikirwa namwe murabona yuko nk'umuhano uri ngahanye ko ugomba gutwarwa
abanyagihugu basaba inzego za leta zibijejwe kwihuta gusanura ibintu bitarayangara
abaduheruka gutora ko bo dushikira imbere bakatudodorera iri barabara rikakogwa hanyuma kumbure bakaraba n'ivyayo nonekaye bipfanye ni icukwa cy'ubutare hajya hejuru kera anye hari hakomeye mugabo ugiye kuraba ibintu bimaze konone karangaha ni byinshi kandi haguma haca abategeje
icyo kibazo kikaba carahawe inzego zitandukanye zahora kuva kigitangura nk'uko byemezwa na Leonidas Nyabendo mukuru uyo mutumba Murambi n'ubu nawe nyine abandanya gutabariza abarongoye
ibikorwa by'ahantu sigikorwa cyo kugwa na bene igihugu posaba ubufasha kugira ngo iri barabara ribandanye guhita nayo ubundi bwobwo atagi kuzwe riracika z'intwaro barakizi baratugende kenshi bihagize ariko nabo nyene kandi bari batwemereye ko borondera ubufasha n'ubu twebwe turacyarindiriye nikimanga kinini nabene gihugu bwabo bariko barimuka
amakuru dukura muri cyo gice akaba yemeza ko umuntu umwe yapfuye aguye muri cyo kimanga uwundi arakomereka hamwe n'inzu zigera kuri zibiri za bomotse n'imirimo itazwe uburinganire yononekaye byose kubera cyo kibomoka
Radio Indundi Culture
makuru twateguriye yarabandanya hurunani rw'abarimyi n'aborozi rurashima umugambi wo gutegekaniriza ibikorwa byabo ubujejwe imigambi muri ugo runani Yozefu ndayishimiye ariko avuga ko ico gisata yakigihanzwe n'ingorane zitari nke harimwo izudutongo duto ikena ry'imbuto zirobanuye hamwe n'ifumbire ndayishimiye akabona ko leta yari kwiye gutorera umuti ivyo bibazo urwego rujejwe kugenzura no kuraba ivyo guteganiriza arka muri ndwi yahariwe guteganiriza rwamenyesheje ko abajejwe gufata ingingo bazoheza bakiga ivyo bibazo orivye kwizera
mu vyashikije ku ndwi yahariwe guteganiriza harimwo abashimye kubona ibikorwa by'abarimye cyo kimwe n'ivyaborozi bigiye kuja birateganirizwa aha twovugura nani rw'amashira hamwe y'abarimye n'aborozi Kapad Joseph Ndayishimiye yajeje imigambi muri ugo runani asigura ko ivyo bizotuma umwimbu wiyongera
guteganiriza mu bijanywe n'uburimyi n'imvira yuko umugambi mwiza cyane kubera ko uwo buje gufasha gusahiriza ibintu bijanye anye n'ukurima n'ukorora bihanze kino gihugu mbere nkavuga yuko byotuma n'umwimbo wiyongera inzari kagabanuka
ndayishimiye ariko afise amakenga kwishigwa mu ngiro kuko ico gisata harimo ingorane gifise ahagaruka kubarimye bafise amatongo matoeka n'ubukene bw'ifumbire bwamabwibonekeje ahagasaba leta gushira nguvu mu burimye kugira izo ngorane zigabanuke
agatongo gato kubura imbuto zimeze neza ibihe biza birahindagurika kubura ifumbire rimeze neza ibyo byose bituma umurimyi ahomba ico kigega rero hamwe kibonetse kikamushumbusha byo tumasubira kurima kuyindi suka yindi akarima ninguvu hama n'umwimbu ukiyongera aho rero tugasaba leta yuko yo biya mbere kubishira mu ruhara
umunyamabanga mukuru w'ugwego rujeje kugenzura no kuraba ibyo guteganiriza mu gihugu avuga ko ari byiza ko ingorane zishigwa ahabona Joseph Butora avuga ko abajeje gufata ingingo bazoheza bakerekana ibyo korerwa ko
ico twotahura nuko turi hano kugira dushikirize ivyumviro intambamye zinaziriya nibindi turi hano kugira dufata ingingo mugabo nuko mwokwizera ko bajeje gufata ingingo kandi bafitiye ububasha bazokorekana ibyo gukorera ko
hugurugwe cesindwi yahariwe guteganiriza mu ijambo icegera c'umukuru w'igihugu yashikirije harimo ko leta y'u Burundi yemeje gushigikira no guteza imbere igisata c'uburimye n'ubworozi kuko ari umushinge w'iterambere mu gihugu
kujanye namagara y'abantu mu gambi w'igihugu jeje kugwanya indwara ya malaria amenyesha ko hategekanijwe isekeza ryo gutanga imisegetera mu gihugu cyose mu kwezi kw'icumi kuno mwaka ujejwe uyo mugambi Pierre Sinarinzi asigura ko ico gikorwa cari gitegekanijwe mu kwezi kwa gatandatu ariko kitabaye kubera ico kiringo cahuriranye n'igihe c'amatora tumukurikire
imisi yose kumyaka itatu itashe tuatanga imisegetera by'ukuri ufashwe neza uramara imyaka itatu ariko rero twasanze imisegetera mu Burundi itaramba cyo kimwe bivaye n'inzu nk'inzu zisikuye neza imisegetera igakoreshwa neza bakayimesa iraca gukwiza imyaka itatu mugabo bitume nuko uburaro ahiwacu bugenda butandukanye ari naho usanga bafise uburaro bubayabaye bacisasira nk'ibirago n'ibindi mu kwimanika bakikwega cyane rwose iyo ica isaza n'ingoga rezeka igatabagurika cyangwa igasha bigatuma itamara imyaka itatu biragaragara mu bigo twagituragira ko by'ukuri mu Burundi muri rusangi imisegetera ntikwiza neza imyaka itatu gusa bituma nuko uburyo bwo gutanga imisegetera ari bwinshi cyane n'ahandi hoho byobaye ngombwa ko umwanya wo gutanga imisegetera tuwugabanya turiko turavyiga bukebuke tubanza kuzobishika ko mu myaka iri imbere twisonze ibyo twakoze ke twahimbaza umunsi mpuzamakungu uhari kugwanya malaria twe twababwiye ko tukitumije gutanga imisegetera mu gihugu cyose ariko rero kwezi kwa gatandatu twaciye tuje mu matora ivyo bikorwa twasanze bidashaka kubera rimwe n'ibikorwa byo gutanga imisegetera mu gihugu cyose nje bituma byabaye ngombwa ko tuhezi ibikorwa cya mbere kijyanye n'amatora hanyuma amatora amaze kurangira rero harategekanijwe isekeza ryo gutanga imisegetera mu gihugu cyose maze kandi yuko twamaze tangi misegetera mu turere tuvuze tubiri Busoni na Mukenge aho twamaze gutanga imisegetera nzoso gutanga imisegetera twarashyize kiranga minsi ifata kibanza twifuza gutanga imisegetera mu kwezi kw'icumi uyu mwaka nyene w'2025
bamwe mu barimyi b'ikawa bo muri komine Musigati mu yahoze ari intara ya Bubanza bivanye bamwe n'abandi n'ivyo bemera abandi bakabona ko atakamaro ko kuguruza amakonte ni bariko baritabira kuguruza amakonte bazohemberwa ko amafaranga y'ikawa bashoreye ku matonorero y'ikawa nk'uko byasabwe n'ubushikiranganyo mu byo bujeje harimo uburimyi ariko mu mayizine ya Musigati basaba ko iyo miguyo kwihutira kuguruza konte zabo kugira ngo ntibabere intambamye mu gihe cihemba ino nkuru tuyibaza Alexi Nkeshimara mugenzi wacu akorera mu ntara ya Bubanza
udafise konte muri banki cyangwa iyo muri telefone ngendanwa ntazohembwa amafaranga y'ikawa yashoye uno mwaka iyo ngingo abashoye ikawa ku matonorero ntibayakiriye neza co kimwe muri zone ya Musigati muri komine ya Kera ya Musigati nyene mu ntara ya Bujumbura urongoye izine y'itonorero y'ikawa byo muri Musigati avuga yuko gushika ubu hari migwi y'abantu banse kwibaruza kutanga intonde zabo cyanke batarashiraho konti bazohemberwa ko muri abo harimwo abitwaza ivyo bemera nk'abasohoke abemera umwigemezebiya harimwo n'abadatahura igituma iyo ngingo yafashwe hari n'abandi badafise telefone ngendanwa babona yuko kuyi kuyigura byo batwara uburyo bwinshi baravye ikaba bashoye n'amafaranga bazohembwa kuri iyo izine ya musigati bakaba bashoreye ikawa harimo abafise itone zishikandwi n'abandi badashikana imyo 200 bose hamwe bashoye ikawa kuri iyo izine ya musigati barashika amajana 46 ndayizeye Emmanuel ahagarariye iyo izine ya musigati akaba abona yuko abo bazotera ingorane hageze ko abandi batangura guhembwa na bujya intonde ziriko zakogwa n'izindi zimaze kurungikwa ngo basigaye kumwezi kumwe gusanga bashobore guhembwa abashoye ikawa baridoga yuko iyo ngingo yafashwe batayitahura neza batabona kamaro kayo bavuga yuko muri komine ya musigati ya kera henshi ubuhinga bwo gutuma tumara ko amakuru buye ngo butahashika neza hari naho budakora kubera internet itahashika ayo makonte basabwa kuguruza bavuga yuko ayo kubagora ubona yuko kubikura amafaranga babikijeyo vyo bagora aho ni mu gihe ikawa ubu yamaze kuronka agaciro ivyo bikaba bishimwa n'abashoye ikawa muri iyo zone ya musigati Alex Nyeshibari wanza Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture. Inkuru y'imico kama.
Barabimenyereye imisi yose ya gatano tubashikiriza inkuru ijanye n'imico kama. Uyu munsi tuza kuvuga ku buvuzi kama bw'u Burundi. Mukuru w'urunani rw'amashirahamwe y'abavuzi kama Yotamu Nikora asigura ko ubwo buvuzi buri mu biboneka n'ibitaboneka naho gushika ubu butaremegwa na bose ariko rero igihugu ngo kiracakenye ikigo cisuzumiro ry'imiti kama co kimwe n'isuzumiro ry'ibiti ntangamiti ino nkuru n'inkuru dusubiyemwo ya Norris Ndwimana
Ubuvuzi kama bushigwa mu mico yaranga abarundi bo hambere butandukanywa n'ikoreshwa ry'imiti hamwe n'ingene abagwayi bamye bumvirizwa bukisangiza gukoresha ibiti ntangamiti biva mu Burundi nyene ahajota n'ikora harongoye urunani rw'amashira hamwe yabo bavuzi mu Burundi asigura ko ibyo birangurwa biciye mu ngabire z'abakora
ahanini n'ubuvuzi buboneka ari nubutaboneka nico kimwe n'abaganga b'imiti y'ikizungu bafise ingabire zitano murazi no mu mashuri aba baganga b'imiti y'ikizungu haruwigiki mugigikuru gasanga nuko turokora ubuzima bw'abantu
ku nkomoko y'ubuvuzi kama mu Burundi warongoye runani ruhuza abo bavuzi avuga ko atagishasha bene uwo mwuga bakoresha atari ubuhinga bw'abasoku
barabigana kubera igiti bakoresha kera n'ubu nico bakoresha twarakuze twumva kizira nkuga twarakuze twumva igicuncu mubirizi ni bya biti n'ibyo babandanya bakoresha
none umugwayi yitura abavuzi kama yoba yakigwa gute jota nikora
turamwaka ibipimo byo kwa muganga nasigaye ibipimo byo kwa muganga tubironse tukabona gushobora guca natwe twikora kuri bya bitegwa ntangamiti bihuriranye n'ubwo bugwayi bwiye abantu benshi ntibijukiye kwiyumvira ngo mbanze nipimishe indwara mbone ico ngwaye mugabo haragere igihe umugwayi ashika ku muvuzi kama akamwiganira umuvuzi kamutuma guja kwipimisha mu gico gihe akumva uwo mugwayi ntibishobotse caba sigaje akora aca yumva ibimenyetso uwo muvuzi kama akamara kumva ivyo ari byo agacabona iyo ngwara ko yoba ihuriranye n'ivyo bimenyetso akabona kumuha umuti
ubuvuzi kama mu Burundi ntibwamye bwemegwa na bose anaco gituma gushika ubu hari abatabwerekwa ibyo mukuru urunani rw'amashira hamwe y'abavuzi arabitangira insiguro
bivuye ku banyamahanga bashika bakabona ubuvuzi kama ingene bahe burakora bagaca bayitukira buratukwa gose abarozi abashararati abapfumu muga kenshi wasanga byari ibintu bitutsi gusa naye handi hari ibyo batuka bitabari byo
mu gihe gushika ubu mu gihugu harugwa amashira hamwe agera kuri 15 ahuza abavuzi kama 832 bamaze kwemera ko barangura ubuvuzi kama inyuma y'itegeko ry'umukuru igihugu yemeza ibyo bikogwa mu 2014 hamwe n'itegeko nshikiranganje byo mu 2018 urunani rwayo mashira hamwe y'abavuzi ruvuga ko rufise icizere kubwo buvuzi kama bushobora gutera imbere bugashobora gushigwa mu butunzi ndangakaranga urundi bwangije naho biruko igihugu ntikiraronka ikigo cisuzumiro ry'imiti kama bita laboratoire mu gifaransa naho kiri mu bimaze kwemerera urunani rw'amashira hamwe yabo bavuzi rugisaba no kuronswa ubushobozi bwo kugeragereza ibiti ntangamiti mu matonga mwamwe ya leta kigaragara
Rakonze mugenzi wacu Norist Nduwimana ku gihe cy'isaha 12:34 naha turangirije amakuru twabateguriye ndabashimiye mwebwe mwese mwarimo yateza birishimire na Mathieu abona Yesu yafashije muhinga bw'ivyuma aya makuru mari komeshikirizwa na Jotamira tuzi mubandanye mugira umusimiza mwese murakoze.